hakurikijwe ikirangaminsi cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umwaka w'amafaranga ane budgetaire waheze itariki 30 z'ukwezi guheze kwa gatandatu. EAC yari yateguye gukoresha ayangana n'imiliyoni zirenga gato 111 z'amadolari ya Amerika. Igihugu kime cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kigasabwa gutanga intererano ingana n'imiliyoni 8, ayandi nayo akava mu mfashanyo mvamakungu. Yamara umwaka warayuheze Burundi na Sudani y'Epfo atantererano bitanze. Ibi bihugu biracafise n'ibirarane. Uburundi buheranye ay'imyaka hafi 2 arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Sudani y'Epfo nacyo ntikiratanga na 10 kuva cemerewe kwinjira, giheranye ayarenga imiliyoni 27 y'amadolari ya Amerika y'imyaka 3. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya ata deni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha watanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi. Ayo madeni y'ibihugu bibiri Burundi na Sudani y'Epfo yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashinga mateka. Abambere bamaze amezi 3 badahembwa agashiruka bute bahabwa iyo bagize inama, hakiyongera ko n'imishahara yabo. Umushinga mateka umwe asanzwe ahembwa 600,000 vy'amadolari nk'uko urwandiko rwo guhemberwa ko Ijwi rya Amerika rifise ruvyerekana. Mu nama yabo bashinga amateka ku munsi wa gatanu heze berekanye ko n'abandi bakozi ba EAC batagihembwa neza, amasoko atakiriwa, ingendo zahagaritswe, abakozi babwirizwa kongerwa ikiringo mu kazi vyarahagaritswe n'ibindi bikenera uburyo. Umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko asanzwe aturuka mu Burundi yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu majambo make ati EAC nta mafaranga ifise ubu. Inama nshingamateka ya EAC irimwo n'abarundi 9 iribaza igituma ibihugu bibiri bishobora kudindiza ibikorwa by'uwo muryango kubera kutariha intererano. Abashingamateka batumye inama shikiranganje kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu kugira abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha amadeni yavyo. Umushingamateka wa Kenya Abdikadir Aden atwara akanama kajejwe kwiga uburyo bukoreshwa muri EAC yagize ati kuko ibihugu bibiri bisigara inyuma muri byose, haba mu kuri intererano no gukurikiza amategeko ya EAC. Twofuma dusigara turi ibihugu bike hako tubingwiza murongo. Ibihugu bitariha amadeni bibwirizwa guhanwa cyangwa bikurwe mu muryango nk'uko amategeko abivuga. Nk'uko abahinga babivuga, Uburundi bwirukanywe mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bwohomba vyinshi. Kuva mu mwaka w'2007 Uburundi bwinjiye muri EAC, hari abakozi benshi b'abarundi baharonkeye akazi, abahora baja kurangura canke gutembera muri Tanzania, mu Rwanda, Kenya no mu Buganda ntibakiriha amafaranga ya visa. Hari n'imigambi myinshi yaranguwe Uburundi bwaronsemwo inyungu nk'uko abo bahinga babandanya babivuga. Banongera ko kutariha intererano bituma igihugu kitizegwa canke ngo kigire ijambo mu bandi. Umushikiranganji bujejwe iyinjira ry'Uburundi muri EAC ubu bufise umutware mushasha, umushikiranganji Ezekiel Nibigira, aho yabisikanya n'uwo asubiriye kwa gatanu heze, yavuze ko agiye kwihutira gukemura ibibazo EAC ifitaniye no Burundi. Yagize ati Uburundi bugiye kugira ijambo rikomeye, ntibuzosubira gusuzugurwa, intererano tuzozitanga nk'uko twahora, nta bihano tuzofatirwa. Ezekiel Nibigira abona ko Uburundi butigeze budindiza ibikorwa bya EAC, ahubwo ko ari bimwe mu bihugu bigize uwo muryango vyama bishaka kuvogera igihugu ciwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.